twongeye kugaruka hano kugira ngo dushobore kumva ijambo ryayo, kugira ngo dutege ugutwi ibyo itubwira, kugira ngo tuvyakire kandi tubikurikire nk'uko kugomba kwayo kuri. Mbere y'uko dusenga, nashaka nsome ijambo rigufi ryo muri Zaburi 105. Hano haravuga ngo Zaburi igice cy'5 umurongo wa mbere haravuga ngo nimushimire Uhoraho mwambaze izina ryiwe, mumenyekanishe ibikorwa vyo mu mahanga. Umurongo wa kabiri, mumuririmbire ishimwe, muvuge ibikorwa vye byose bitangaje, mwirate izina ryiwe ryera, imitima y'abarondera Uhoraho inezerwe. Umurongo wa kane, murondere Uhoraho n'inkomezi ziwe, murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira. Murongo gatanu, mwibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze, ibitangaza vyiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe. Yemwe ruvyaro rwa Aburahamu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo abe yatoranije. Murongo w'indwi, Uhoraho niwe Mana yacu, amateka yiwe ari mw'isi yose. Murongo w'umunani, yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose, ijambo yashinze yama ryibuka ukurungano rugenda rukurikirana gushika ibihe igihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akongera kuri Yakobo akayitsindagira ngo ibe icagezwe, kuri Isirayeli ngo ibe isezerano ry'intahava. Murongo wa 11, akavuga ati, ni wewe nzoye igihugu c'i Kanani ngo kibishamvu mukubitiwe amabango. Murongo wa 12, bari abantu b'imparugwa mbere bari bake, bari bakira abantu b'imparugwa mbere bari bari bake cyane, kandi bari nyambukira muri ico bahera bava mu ihanga bajya muri indi, bava ku mwamwe bajya ku bundi bwoko. Ntiyakundira umuntu n'umwe ko abazingirikira, mbere yahanya abami b'abahora ati, nimukore kubona tora narobanuje amavuta, nimugira icyo mugira bavugishwa nanje. Gushika hano amajambo y'igiciro y'Imana cyangwa y'umuntu w'Imana yanditse, amajambo turamaze kuyasoma inshuro nyinshi, tuyasoma twongera tuyarimbura. Ko aha rero ni twebwe duhamagarwa, abantu bose barahamagarwa ngo nimushimire Uhoraho mwambaze izina ryiwe, mumenyekanishe ibikorwa vyiwe mu mahanga. Kubw'ivyo twebwe dusabwa kubwira abantu ivyo Uhoraho yakoze ku bwawe no ku bwanje. Twebwe dusabwa kubabwira ivyiza Imana yadukoreye twese, hatari kugenda tukaza kubwira ibi abantu ibintu bitagira akamaro, ibintu tubona umengo bifite icyo bimaze, ariko tuvuge gusa ivyo umwami yakoze yadukoreye, ibyo Uhoraho yakoze ku bwacu. Kandi dutegereza kwibuka ibikorwa vyose Uhoraho yadukoreye, kandi akomeza kudukorera uno munsi. Ndibaza twebwe nk'abizera, niba twizera Imana n'imitima yacu yose, nta kundi twobikora atari kubwira abantu ivyo Imana yakoze ku bwacu muri kino gihe, ivyo Imana yaduhaye. Rero bakundwa, ntidushobora kubura kuririmba indirimbo z'amashimwe ngo dushimire Imana yacu, duheshe icubahiro izina ryiwe ryiza. Tutabikoze twebwe abo yakoreye ibi bintu bingana gutya, ninde yobikora wundi? Nashaka kuvuga ni ntidushaka kubikora tubikoresheje iminwa gusa, ariko dushaka kubikora bivuye ibwina mu mitima yacu, tubyumva neza ko ari ukuri mu mitima yacu. Ego dushaka guhimba izina ryiwe kandi tumuheshe icubahiro. Haravugwa ngaha ku murongo wa gatatu ngo nimwirate izina ryiwe ryera, imitima y'abarondera Uhoraho inezerwe. Ego twarakiriye izina ryiwe biciye mu mubatizo, kandi dutegerezwa kunezerwa kubona turi abiwe, atari muri iki kino gihe gusa, ahubwo no mu gihe gihoraho. ego twarahawe yaraduhaye ubwo budashira ngo nimwirate izina ryiwe gera murongo gatatu imitima y'abarondera uhoraho inezerwe murongo wa kane murondere uhoraho n'inkomezi ziwe murondere mu nyonga hiwe bidashira ego nicyo kintu cyo gukora bene data n'abasiki bacu si ibintu by'umugenzo ariko dukoranira hamwe igihe cyose kugira ngo turonde mu nyonga y'imana yacu kugira ngo tuyihimbaze tuyishime kuko ari nziza kandi ari nziza kuri twebwe twese kuno mugoroba ndizera ntakekeranya yuko ifite byinshi byo kutubwira murongo wa gatanu uravuga ngo mwibuke ibikorwa byiwe bitangaje yakoze ibitangaza byiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe dutsaba kubisubiramo buri gihe kandi imana buri gihe yamibwira abantu b'imana ko batabwirizwa kwibagira ibyo yabakoreye twabisomye hano kuhinga uheze ukuntu byabwiwe abantu b'imana byari byiza kuri Mose yuko atabwirizwa kwibagira ibyo imana yakoze ukuntu yagendanye nabo yagendeye imbere yabo kandi ikabasohora bakura muri Egiputa babwirizwa kubibwira abana babo bakabibwira n'abana b'abana babo mbega iryo jambo twararisomye ego hano rero yanditse Zaburi aravuga ku murongo wa gatanu ngo nimwibuke ibikorwa byiwe bitangaje yakoze ibitangaza byiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe ego no mu minsi yacu yakoze ibimenyetso kandi hari ibyo amateka yaciye ibyo akanwa k'imana kavuze haba amateka yayo cyane ibintu byiza by'agakiza cyane ijambo ryiza ry'imana cyangwa amabanga yatumenyesheje ibyo ivuga byose irabishyitsa irabikora ikabishyitsa kandi turanezerewe gushobora kugira umugabane kuri ibyo bintu byose yateguye ku bwacu muri ino minsi murongo wa gatandatu yemwe rubyaro rwa Aburahamu umusabyi wiwe yemwe bana ba Yakobo yatoranije murongo w'indwi uhoraho niyo mana yacu ego nibyo nta wundi dufise twobwira murongo w'indwi ngo uhoraho niyo mana yacu amateka yiwe ari mu isi yose turabona yuko niko biguma biza ariko umwami wacu ashimwe ni kubw'ibyo azosora abantu bayo maze akabajyana iwe mutima wanjye niwitege uhoraho umuragize byose kuko akunda gutabara nturanduke umutima kuko bugiye guca kandi iyo igihe kibi kirenganye haza igihe cyiza mu bihusi byose mu ngorane zose zo kuzigama ni imana yo kwizigirwa ibyo turabyizera ibyo iyo ndirimbo ivuga bene data n'abasiki bacu turashobora kubyizera n'imitima yacu yose kandi tukambaza izina ryiwe tukamushimira kandi tukamuhimbaza kubw'ibyo akora byose kandi byiza uno mugoroba naho nyine turashimira imana kubona mwenda atamukundwa Frank yasubiye kugaruka hagati yacu turashimira imana kubw'abaje bose kuno mugoroba imana iduhezagira ingeri iryo sengesho ryanje duhaguruke dusengere hamwe ndatabwa twese turi mu ijuru turagushimiye bive mu mitima no kuri uno mugoroba kubw'uno munsi kubw'ino saha mwami turagushimiye kubona utwemereye gushobora kuza imbere yawe tuzanye indirimbo z'amashimwe kugira ngo dushobore kuguhimbaza mwami uri imana yacu nibyo twasomye kandi niko tubyizera yuko wumva gusenga kwacu kuno mugoroba mbere waramaze kutwumva kutwishura mwami turakwiteze kuri uyu mugoroba twagarutse hano kandi turibuka ibintu bikomeye byose washikije mu minsi yacu mu bantu bawe mu isi mu bantu warishuye kandi warimenyekanishije mu bushobozi warungitse mu gushumba wawe umukozi wawe umusabyi wawe uvugisha afite ubutumwa bw'icyerezo mwami turagushimiye turashimiye izina ryawe ryiza kandi turaguhesha icyubahiro kugira ngo ushobore gushikira ibyo ufite uburenganzira kuno mugoroba mu buzima bwanjye n'ubuzima bwacu twese mwami Yesu mwami wo kwizigirwa ndagusabye ngukureho ibikubera inama byose byo kubera inama byose bikureho ibyo ushobora kubuza kumugisha wawe utuza ko byose bikugweho niwironkere ikibanza muri twebwe dushaka kukwiha uko turi kose kugira ngo ushobore kutwuza umugisha wawe utwuze mwemu wawe mwiza mwami turagukeneye turagukeneye buri munsi turakeneye inkomezi zawe ziva ku mana kuno mugoroba naho nyene mbendata n'abashiki bacu turakeneye kukubona hagati yacu mwendata aza kuzanija aza kutubwira ijambo ryawe mwami nawe arakeneye ubushobozi buva ku mana twese hamwe mwami turaramura amaso kuri wewe kandi tuje imbere ya mitima yacu iciye bugufi tugusaba mwami kugira ngo uvugane natwe mu buryo bw'ubushobozi kandi utwishure mu buryo bw'ubushobozi mwami mwami tukuzaniye bene data bose na beshiki bacu aho bari hose mwami kandi tukuzaniye abari mu ngorane bose mwami urazi buri mutima urazi ibigoye umwe wese tubizanye byose imbere yawe kandi turagusavye mwami kugira ngo utugirire ubuntu kuno mugoroba naho nyene kugira ngo uvugane natwe habo kandi dushobore kumva mwami nubime nubiduhe twebwe twese mwami ndabigusabye mu izina rya Yesu amen twicare twame turabizigirwa kuri Yesu twame turabizigirwa ku musaraba wiwe gushikaho tuzotaha iwacu twame turabizigirwa kuri Yesu twame turabizigirwa ku musaraba gushikaho tuzotahira iwacu muhira twame turabizigirwa kuri Yesu twame turabizigirwa kuri we twame turabizigirwa ku musaraba wiwe gushikaho tuzotahira iwacu twame turabizigirwa kuri Yesu twame turabizigirwa kuri yo twame turabizigirwa ku musaraba wiwe gushikaho tuzotahira iwacu amashimwe abe ay'umwami wacu ku iherezo abagumye arabizigirwa bose bazuhabwa ibitsibo wihangana gushaka ku iherezo kandi turazi yuko inzira ya nyuma agace ka nyuma k'inzira usanga ariko kagoye usanga ariyo nzira igoye irimo amahwa ariko ku iherezo ry'iyo nzira imiryango myiza y'inzahabu irugurugwa kuri abo bose babaye abizigirwa twaririmbye mu karirimbo ka nyuma twaririmbye ngo aho ahari gukekeranya niho umwansi aronka ikibanza nta mpamvu n'imwe dufite gukekeranya hari umuntu umwe yavuze umunsi umwe aravuga ati mwe ndata kanaka mbega biragushikira nawe ugakekeranya acarishura ati yego biranshikira ngakekeranya ariko ngira ndababwire icyo nkekeranya ko ati njyewe nkekeranya gukekeranya kwanje nca ndibwira nti ibyo bintavuze si bibi ni byiza uwo muntu ngo yakekeranya kugukekeranya kwiwe ariko ntiyakekeranya ku ijambo ry'Imana nabivuze n'impaka kugira ngo ntihagire uwibaza yuko ari jyewe byavuye ko yari mwene data umwe muri Amerika yabivuze ariko ibyo hari ikintu kinini byangishije iyaba twakekeranya ku Mana no ku ijambo ryayo byo bari ibintu tudakwiye no kubitababarigwa kuko Imana ni yukuri Imana ni yukuri kandi mu byikora byose niyo kwizigirwa birakwiye ko tuyizigira ibyo ivuga turashobora kuvyizigira ibyo yasezeranye irabishitsa nta nkeka mbere iravuga mu majambo yayo ngo nawe tutoba bizigirwa we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 13 kandi ntishobora guhinduka ntishobora guhindagurika kuko ubwizigirwa bwayo nicyo kintu dufise. Imana irafise abantu batazigera bibagira icyo yabakoreye. Ndashobora kuvuga yuko wibagira Imana bica biba ngombwa kwisubira kumukorera ikindi kintu. Kandi kuva nzi ibyo mwe ndatabara namwe yavuze ko bishoboka ku ruhande rumwe yuko umuntu ahezagirwa mu gice kigira kabiri kigize umuntu ni ukuvuga mu mwemu yiwe umuntu agaronka imigisha yose kandi agasigwa amavuta y'amwemu yera ariko ubugingo bwe butigeze bukogwaho. Kuva icyo gihe ndatahura neza ibintu bimwe bimwe, ibintu mengo n'ubupfindo byaratorewe inyishu kuri jewe. Murazi yuko yaciye imizingi itatu umwe n'abana namu, kandi umuzingi uri hagati na hagati mu muntu ni ubugingo bwiwe. Imana yaremye umuntu maze umuntu acika ufise ubugingo, ariko igice kigira kabiri cy'umuntu ni mu mwemu yiwe. Kandi mu mwemu y'umuntu imigisha yose, buri mpano yose irashobora gukorerwa aho hantu mu mwemu y'umuntu. Kandi mvugishije ukuri mwibaza ko ari inshuro zingahe jewe nabizi byuya kubera icyo kintu gusa. Igihe mwe ndabana namwe yahora avuga abishimangiye akavuga ati kuvuga mu ndimi si kimenyamenya yuko umuntu ari umwana w'Imana. Natezwa gusobanura ibyo bintu byose ngabishyira mu Kidagi, ngasobanura ibintu byinshi, kandi jewe ubwanjye byarangora kukuntu mbwirizwa kubisobanura mu rurimi rwacu, kuko sinashobora kumenya uko ndabifata. Ariko kuva dutangwe gusobanura mu Kidagi ubutumwa bwavuze nyuma y'imwendwi matane cya gitabo, hari ibintu byinshi byagize icyo binyigisha. Narashoboye kubona umuco wa hariya. Imigisha yose iva muri Bibiliya kandi ni myiza, ariko ibyo biva byose byama biva ku rubuto ruri mu bugingo bwacu. Imvura ni imvura, ariko urubuto nago ni urubuto. Imvura imeza urubuto rwatewe. Uko n'ukuri umwami wacu yavuze muri bwa butumwa avugira ku musozi igihe avuga ngo Imana iha izuba ababi n'abeza, ikaha imvura ababi n'abeza. Imvura igwa kuri twese, ariko ingingo burya iri mu bugingo. Aha rero ndibaza ku byabaye ejo, hari umuntu yanerefonye ari Berlin mu fasoni umwe n'ubu ntiyakiri, ariko ahora ajya mu isengero ry'abapantekote kandi amaze kumva ibintu bitari bike. Hariho rero umuntu yamuhaye ubutumwa bwa mwe ndatabwa nama, yarabusomye gatoyi aca abona yuko inzira yafashe inzira yafashe igana i Roma. Ni ukuvuga inzira yafashe igana i Roma. Acara telefone arambarira ati ndacyari mushasha muri ibi bintu bya William Branham, ariko nabonye yuko ishengero ryanaka ririko rigenda rigana i Roma. Ati rero ngende kurisohokamwo, ndiko ndarondera ukuri. Ego nca ndibwira nti ega none ibindi biki. Turabona yuko Imana ifise inzira yayo, uko abantu boba aho abantu boba bari hose cyangwa ico bari cyo. Iyo ijambo ry'Imana ribashitse ko barashobora kuba ari abayisilamu, barashobora kuba ari abahindu cyangwa bari mu idini iryo ari ryo ryose rya Gikristo, uhereye mu gihe Imana ikoze ku buzima bwabo ntibaba bacitirirwa ahantu runaka, ariko baca baba b'Imana iyo yabaguze igiciro kinini biciye mu maraso y'umwagazi w'intama. rero bacha babona inzira iberekeza ku mana nuno munsi ya telefone inshuro zibiri kandi yarababaye nashaka yuko imana ibahamagara abantu kugira ngo bashobore gusohoka mbere no mu gihugu cyacu iyo mbonye abantu benshi mu bindi bihugu iyo bakoranye kugira ngo bashobore kumva ijambo ry'umwami igikuru suko baba abantu benshi ariko nashaka kubona ijuru ryo ryuzuye kandi abanyuma bategerezwa guhamagara kugira ngo basohoke kandi ivyo dukora twuzuye umunezero turaramuye amaso ku mana akenshi je ubwanjye sinzi nge nivyo bigishoboka ariko imana niyimpa inkomezi hanyuma hariho benda tabahora baza bakampa umukono bakambara ati ngenda ta Frank ndakubwije ukuri ba ati nagusigiye kuva mu ntango nagushigikiye kandi nzogushigikira gushika ku iherezo kuko imana niyo yaguhamagaye kandi uri kukora mu izina ryayo abantu batandukanye baraza bakabimbarira murazi kuri jewe jewe nanje ndi umuntu ubuntu kandi iyo umuntu anteye intege biranezera ndashimira umwami ku bwanyu mwese simfisiye ukuntu no bivuga ariko kubona imana yari itwararitse kugira ngo igikorwa cyayo gishobore kubandanya gushitswa ivyo ntibiva kuri jewe n'ubuntu bw'imana kandi imana irakwiye gushimwa no guhimbazwa reka turabe rero muri make mu ijambo twarabwiwe yuko tubwirizwa kuvuga ivyo imana yakoze mbega none twoceceka gute twobihora gute ni gute twoshobora guceceka ntituvuge ivyo imana yakoze ubushize naravuganye n'umuntu tuvugana ku ibanga ry'ukwezi hamwe ndazabana namwe umuntu aravuga ati ego ati nakana wenyine yaravuze yuko ati ibanga ry'ukwezi hamwe ndazabana namwe ryari ryamubereye umugisha ati n'umuntu umuntu yabivuze nta bindi ati byabaye umugisha kuri benshi ariko ninde byabereye imfashanyo nyakuri ivuye ku mana imfashanyo ihoraho twabonye nk'ikiganza kiramvuye cy'imana yacu biciye muri ubwo bukozi kandi twarumvise amajambo y'imana kandi turazi yuko atari migisha gusisanzwe ariko wari umuhamagaro kwari ugutegurwa no gusozerwa kw'ishengero ry'umwami wacu icye mu bukozi bamwe tabara namwe rero biranyorohera jewe kwama mvuga nti benshi baragiye benshi baravuze ubutumwa kandi bazokomeza bavuga ubutumwa ariko hari umuntu umwe gusa yarungitswe n'imana afise ubutumwa buvuye ku mana n'umwe gusa kandi murazi neza yuko uwo imana yahisemwo ni wowe nyine ashobora kuvyizera abandi bose bazovuga bati ngo umuvugabutumwa w'iwacu yarize ivya bibiliya kandi umwe wese arazi abwirizwa kuvuga ariko icyo sicyo kibazo abantu b'imana barafise uburenganzira bwo kumva muri kino gihe ivyo imana ishaka kutubarira kandi burya kubona abantu bavuga iby'imana ntibisigura yuko imana ibivugira muri bo oya siko bimeze ariko imana yari ihitiyemwo abantu ishobora kuvuga iciyemwo bose barashobora kuvuga iby'imana ariko ikibazo ni iki mbega imana ivuga iciye muri bo hano twasomye zaburi 105 kandi havuzwemwo Mose naciye nibaza Yoweli nuvugishwa n'Imana avuga ivyo gushumbushwa kandi hano naho hariho havuga ino mvugo nyene yuko abantu ibintu bibwiza kubwigwa abana bacu Yoweli igice cya mbere umurongo wa kabiri n'uwa wa gatatu. Ariko nimwumve ibi yemwe batama kandi mutega amatwi namwe ba mu gihugu mwese. Mbega bimeze nk'ibi byigeze kubaho mu bihe byanyu cyangwa mu bihe bya basokuruza? Mugatatu ni mubidondere abana banyu nabo baze babidondere abana babo nabo baze babidondere abuzukuruza. Gutyo tugenda tuzobazogenda badondagura iby'Imana yakoze abana, ababyeyi babwira abana, abana babwira abana babo, abana babwira abana b'abana babo, abantu babwirizwa kumva iby'Imana yakoze. Hanyuma hacavugwa igishushane ku murongo wa 13, turasoma ibikurikira mu wa gatatu, 13 ngo yemwe baherezi mukenyera amagunira murire namwe abasukura ugicaniro ni muboroge enda nimuze mukeshe ijoro mwubaraye mwambaye amagunira yemwe basuku b'Imana yanje kuko ishikano yagifu n'ibiturire vyimanywe ngo ndibize mu ngoro y'Imana yanyu. Murongo wa 14 mushinga igihe cyo kwisonzesha mutange hose habe ikoraniro ry'agahebuza mwabashinga ntahe ni mukoranye ababa mu gihugu bose baze mu ngoro y'Uhoraho Imana yanyu mutakambire Uhoraho. Iri naryo ni ijambo ry'Imana. Imbere yuko havugwa iby'isezerano ryo gushumbushwa vyose kandi ibyo biri ku gice cya kabiri ku murongo wa 25 cyo gikurikira ku murongo wa 25 rino jambo naryo turaribyigwa ngo dutegerezwa gukoranira mu nzu y'Imana maze tugatakambira Uhoraho Imana kuko yanse amashikanwa n'ifu n'ibiturire ngo ntibize mu ngoro yayo. Hanyuma rero ku murongo wa 25 Yoweli 2:25 haravuga ngo nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zisanguye ivyanyu zimwe zararaye n'izitaragurika n'izigiza n'izikegeta nizo zangabo zanje n'abagomorengo zibatere. Murongo wa 26 kandi muzorya mute akabi muhimbaza izina ryanjye Uhoraho Imana yanyu nabakoreye ibitangaza kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara n'indwi nuko muzomenya yuko ndi hagati mu Bisirayeli kandi ko ndi Uhoraho Imana yanyu atayindi iriho. Nukuri abantu banjye ntibazokongera kumaramara. Turazi ijambo ry'uwavugishwa n'Imana Yesaya hamwe n'ibivugwa mu byakozwe n'intumwa no mu vyete. Nta ntumwa zosura kumaramara niba yizigiye Uhoraho. Uwizigiye Uhoraho ntazomaramara. Waririmba indirimbo nawe yararirimbye aravuga ngo mbega noba ndi uwa mbere amaramaye? Oya, ntibishoboka. Ewe buhungiro bwo kwizigirwa kuguruka imbere y'uko ijambo ryawe rimpenda kandi turizera yuko ijambo ry'Imana ari ukuri nk'uko Imana yonyine ari ukuri kandi nk'uko atawoshobora gusobanura Imana ni nako atawoshobora gusobanura ijambo ryayo. Ariko nk'uko umuntu ashobora kwizera ijambo ryayo umuntu arashobora no kwibonera Imana. Uko niko bimeze. Imana ibintu byose yabishize ku rufatiro rw'ukwizera ko muri Bibiliya. Muno minsi ishize naribajije ku kuntu abavugishwa n'Imana hamwe n'intumwa ingene batari bafise amazina y'ivyubahiro ngo ngo dogutere kanaka canke mwigisha kanaka oya ngo avuge ngo dogutere Simon Petero ngo dogutere Paulo dogutere Mose dogutere Yosua nibindi ariko bajye abantu b'Imana bari abantu bwoko ki barabaki bari abarinyi abungere bere umwe muri bo yaravuze ati jewe ati je sinduvugishwa n'Imana ati ko je naragira inka ari kuhoraho yarampamagaye ivyo none byari biki ni kangahe twumvise bavuga kuri bya bihe bya kera by'amakanguro muri kijya gihe abarimyi ntibari bafise umwanya wo gukaraba mu minwe mu ntoke ahubwo baza mu gikorano bafise mu ntoke bacafuye ariko baba bafise imitima ikeye Imana yarabishuriye kandi irabahezagira none vyagenze gute hakoretse ibintu byinshi ndavyibuka neza cyane haheze imyaka nka 20 mu mashengero y'abapanekote umuntu wese yahamagawe n'Imana yarashobora kuvuga ubutumwa uno munsi biratandukanye icyambere bazanye amashuri ngo yigishe bya bibiliya umuntu rero yumva ngo yahamagawe yacabanza kujya kwiga ishuri rya bibiliya munyuma vyagiye biba bibi cyane vyagiye biba byinshi cyane habaye abantu benshi batamenye n'ibibazo byo mu ishuri hanyuma hazanwa ivyo kuba wararonse papuro rwerekana ko waheje amashuri yisumbuye hanyuma hazanwa ivyo umuntu agira urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza ibyaje mu nyuma twese turabiza ariko abantu b'Imana bari abantu biyoroheje cyane baba bariboneye Imana mu buzima bwabo kandi bari bazi iyo bizeye kandi bari bazi ko batavuga ijambo ryabo bwite ariko ko bavuga ijambo ry'Imana mbega mwibaziki iyo Mose aza kuba yagiye hariya avuga yuko ari umwungeri w'intama za Sebukwetiro ajanye n'intama hamwe n'ibirabana n'umukuku vyose maze agatavuga ngo jewe ngo ndi dogutere Mose ndibaza ingene byari kugenda abo bakozi b'Imana bose nimwibuke ubutumwa mwereza Barinamu yigisha akavuga ngo Imana yihishura mu bice bugufi ibyo isi ibona yuko biri mu bwenge Imana ibona yuko ari ubupfu kuva kera kandi n'ibisigaye byose Imana izobifata ko ari ubupfu ariko ibyo abisi babona yuko atacyo bimaze Imana yabigize ibikomeye abizigira kandi bashobora kwizera Imana Imana yabagize abahungu n'abakobwa bayo yabagize abami n'abaherezi mbega twebwe turi iki mbega twakoze kugira ngo dushobore guhabwa ibyo bintu byose muri njye ararimba ati icyo twari dukwiye bwari uburake gusa ariko twagiriwe ubuntu n'Imana ku iherezo tuzosanga ari ubuntu gusa ata kindi twokwirata bakundwa hari ikintu kindi ku mutima nuko abo bose bari kubarumva ijambo ry'Imana bashoboye kwibonera Imana ntacyo bimaze gupfa kuvuga ijambo ry'Imana abantu ntibibonere Imana ntacyo bimaze abumva ijambo babwirizwa kwibonera Imana ukuvuga ijambo ry'Imana bwirizwa gufatana no kwibonera Imana mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese atari uko byo kuvuga ijambo ry'Imana ntibiba byakozwe mu ntumbero yo gukora icyatuma ijambo rirungikwa kandi ibyo byaje bukwi na bukwi muri jewe igihe nasomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa uyu munsi sinasomye byose ariko nasomye bikeyi ni ibintu bivugwa ku kuntu Pawulo yahundukiriye Imana nashaka yuko dusoma hano ibyakozwe n'umugize cy'icenda na cyane cyane umurongo wa 11 ni wo nshaka gushimangira ko reka ntangure ku murongo w'icumi umurongo w'icumi wa 11 i Damasiko hari umwigishwa yitwa Ananiya umwami Yesu aramwereka aramuhamagara ati Ananiya nawe ati sabwe mwami umwami aramubarira ati va hasi uje mu nzira yitwa igororotse ubarizeyo mu rugo kwa Yuda umuntu yitwa Sawuli w'i Taruso, kuko ariko arasenga. Reka duhagarare gato kuri rino jambo ngo kuko ari kwarasenga. Umwami yari yamuhamagaye, yari yihuriye n'umwami, ntiyari karaharira n'abari bamukikuje kuko yariko arasenga. Iryo sengesho rero niryo ryatumye Imana igira ikikoze. Iryo sengesho niryo ryitangiye imbere kwibonanira n'Imana, kuko byahavuye biba mu nyuma y'ibyo, kuko ngo kuko ariko arasenga, kwanditse ngo kuko ariko arasenga. Ntibanatubwira ngo yari yiteguye ngo gushikanira ubugingo bw'Imana, ngo cyangwa ngo yari yiteguriye guhindukirira Imana, siko batubwira. Ariko batubwira ngo kuko yari arasenga. Igituma twihurira n'Imana ni igihe twumvise dusugumirwa gusenga. Uyu rero ntiyasabye ngo ntiyasabye kuko we yari yarungitswe guhama bera no kubashira mu ibohero. Nicyo kazi yari karakora. Ariko igihe yihurira ubwa mbere n'umwami, byagize icyo bimara, kuko yaciye atangura gusenga. Uko niko Imana yashoboye kuronka akaryo ko gukora ivyari bisigaye gukogwa muri buwe, muri Pawulo. Yarishoboye kuronka umuntu, ariko yari yamaze kwitegura mu isengesho, yari karabikora, kandi Imana yarashoboye kurungika umuntu kugira ngo Pawulo ashobore guhindukirira Imana nyabyo by'ukuri. Kuko byanditswe ngo kuko ariko arasenga. Kubera ko yari arasenga rero, Imana yarakoze, maze ikibwira umwe mu bakozi bayo, ikivuga n'umwe mu bakozi bayo iti ngo genda mu gisagara ngo cyanaka ngo ubaze ibiraba umuntu yitwa Sawuli w'i Taruso, kuko ariko arasenga. Aho abantu bahamagawe n'umwami by'ukuri, nta bindi birirwa baraharira. Ibihari byose birashira, birahera, kuko aho tuja turongoregwa gusenga turi imbere y'inyonga z'Imana. Kandi mu gihe dutanguye gusenga, Imana icya yugurura imiryango kugira ngo ishobore kutwishurira, kuko Sawuli yabanje guhamagagwa. Iyo niyo yari intango. Ariko ijambo ry'umwami icyo ryaje gukora byatumye bimuhatira gusenga, bimukwegera gusenga. Kuri jewe jewe ikintu nyamukuru nuko ijambo ry'umwami lishobora liduhatira gutangura gusenga cyane, liduhatire gusenga. Ijambo ry'umwami livyure amasengesho muri twebwe, livyure amasengesho muri twebwe, hanyuma inyishu y'Imana ize atari amajambo gusa, ariko dushobore kuyibonera Imana, dushobore kuyibonera. Aha niko bimeze. Kuko Ananiyasi igihe yamurabeho kw'ibiganza, hari ikintu cyaciye kiba muri we, cyaciye kiba, yaciye, hari ikintu yaciye avuga ku murongo wa 17 yaciye avuga ngo Ananiyasi aragenda ngo yinjira mu nzu, amurambika kw'ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami arantumye, ni we Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye, nguhumuke wuzuzwe mwemu yera. Iyi niyo yabaye inyishu. Ntitwibagire uko ibintu bitonze. Umwami yavuganye na Pawulo. Icyo nicyo kintu cyabaye cya mbere. Icya kabiri, acya kogwa ko arababara cyane mu mutima, mutima w'ukogwa ko acyatangura gusenga. Imana icyatangura gukora, ikibwira umwe mu bakozi bayo, itigenda umurambikwe kw'ibiganza n'ibindi n'ibindi, kubera ko ariko arasenga. Hanyuma iryo sengesho ryaronse inyishu biciye mu kugendererwa n'Imana cyangwa kwibonera Imana. Imana niyishura iriko iravuga. Imana ivuga rimwe hanyuma igatanga isezerano. Hanyuma twebwe tugaca dusenga Imana Imana ntisura kuvuga ubwira kabiri ivuga isezerano, ahubwo ivuga iyo iri kirashitsa rya sezerano yavuga. Ivuga iyo iri kirashitsa ivyo yadusezeraniye, hamiga kitanga ivyo yadusezeraniye. Ntivuga ntigumisubiramwo amajambo y'umwami ntaguma yasubiramwo, ariko habaho kwibonera Imana maze inyishuka bango ngo uhumuka kandi wuzuzwe mwe muyera. Uku niko Imana yari yabigeze, kandi nibaza yuko vyagenze na niyo nzira nziza. Umwami niba yavuganye natwe kandi tukaba twararongorewe mu nzira y'amasengesho, nta kundi vyogenda atari uko Imana ibwirizwa kutwishura. Kandi ndonge kubisubiramwo, ntisubira kongera kuvuga Imana, oya, ariko ituma tuyibonera nk'uko yabisezeraniye abazocika abizera. Kandi baza yuko tumaze kumva amajambo y'umwami menshi, ivyo vyabwirizwa kuturongora mu masengesho, bikadusunikira kwizera ko Imana ishobora kutwishura kubw'ubuntu bwayo. Imana kwizotwishura kubw'ubuntu bwayo. Hari undi muntu yatanguye gusenga, yari Danieli. Mu nkundire nsome iwo murongo uri muri Danieli igice cy'icumi, mere ku murongo wa 11. Arambwira ati, Danieli muntu w'umukundwa cyane, utahura amajambo ngira nkubwire, va hasi uhagarare. Murongo wa 11, uhagarare kuko ngutumwe ko. Amaze kumbwira iryo jambo, mpagarara mpinda agashitsi. 12, amaze arambwira ati, ntacyo utinya Danieli, kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amajambo yawe yarumviswe, kandi ayo majambo yawe nyine niyo anzanye. Kandi amajambo yawe nyine niyo anzanye. Hano turafise imirongo ibiri muri Bibiliya, umwe uwo mu isezerano rya kera, uwundi mu isezerano rishasha. Hariya turabona umuntu umwami yavuganye nawe ariko hanyuma arasenga, hanyuma yashoboye kwibonera Imana nk'uko byari bimeze mu gihe cya mbere, nk'uko byari bimeze hariya ku ntango mu ntango y'isezerano rishasha. Hano naho ni Danieli, umuntu w'Imana, nawe nyene yafasha akanya ko gusenga. Yari afise ibintu bibiri muri agishinga. Icya mbere cyari kwabaye kuko yashyize umutima kugutahura, nicyo cyabaye icya mbere, yashyize umutima kugutahura. Bakundwa, iki ni icyangombwa cyane. Uno munsi hari abantu benshi baradishwe ishinga no kwigisha abandi, kandi abo ntibabura. Hano rero hari uvugishwa n'Imana, we mu byumviro byo ntiyashaka kwigisha abandi ahubwo yashaka gutahura yashaka kwigishwa iyi niyo ngorane ihari mu rwa 12 ngo kugira ngo wicishe bugufi ngo no kwisha bugufi imbere y'Imana yawe ngo amajambo yawe yarumviswe mu rwa 12 hano turafise ibintu bibiri yarafise umuti yarashize umutima kugutahura yashaka kumenya ariko yarazi yuko kugira ngo ibyo bishoboke bisaba yuko yicisha bugufi imbere y'Imana yiwe icyo nicyo cyari cya kabiri hanyuma haravugwa ngo amajambo yawe yu yarumviswe ibyo uko ari bibiri birajyana ukwigishwa no guca bugufi imbere y'Imana Imana ntivugana natwe kugira ngo duce tuduza amazuru Imana ivugana natwe kugira ngo dushobore guca bugufi twuname duce bugufi imbere yayo kugira ngo ishobore kugira ikivugana natwe kugira ngo twe turi mukungugu tubwirizwa kunamika umutwe mu mukungugu kandi heraba turahashitse rero umurongo wa 12 ngo kukuhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amajambo yawe yarumviswe natwe turi mu gihe cy'ibyavugishijwe natwebwe dushize umutima kuguhabwa inyigisho ziva ku Mana za kino gihe kuko umwami arafite ibyo ashaka kutubarira ariko ikigira kabiri twese turafite amaguru abiri dukoresha mu gutambuka icya kabiri tubwirizwa kugira ni uguca bugufi imbere y'Imana nzima iyo twiteze ko inyigisho haranditswe rero ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana nta n'umwe azirigwa arigisha uwundi amubwira ngo mwe data ngo nibiye kumenya Uhoraho ariko bose bazonyimenyera kuva kuri muto gushika kuri mukuru iri ni isezerano umwami yadusezeraniye ngiki rero icemezo ngo amajambo yawe yarumviswe hanyuma kandi kino nacyo gisha cyongerwa ko ngo kandi ayo majambo yawe nyene niyo anzanye hariya Sawuli ariko arasenga maze Ananiya arahaguruka aragenda kuko umwami yari yamubwiye ngo eheraba ariko arasenga hano naho nuvugishwa n'Imana Daniyeli yashaka gutahura none acyicisha bugufi imbere y'Imana amajambo yiwe yarumviswe hano rahavugwa ngo kandi ayo majambo nyene niyo anzanye kubera amasengesho nzanywe n'amasengesho yawe nzanywe n'amasengesho yawe iyi mirongo ibiri yo muri bibiliya yankoze ko uno munsi imbere yuko igikorane gitangura kandi baza yuko ariyo nzira y'Imana Imana yaciyemo kugira ngo ushikire Paulo kuri Daniyeli kandi iyo nzira Imana yaciye yakoranye ikorana n'abavugishwa n'Imana n'intumwa hamwe n'abantu bayo bose niyo nzira yawe niho inzira yawe niyanje bihurira n'iy'Imana niba umwami yavuganye natwe nitugume twumva ayo majambo gusa kuko bisaba yuko dusenga bisaba ko twifuza yuko ijambo ry'Imana rishitwa muri twebwe guca bugufi imbere y'Imana na vingine birimwo guca bugufi biha inkomezi amajambo yacu inkomezi zihagije kugira ngo amasengesho yacu ashobore gushikira Imana uguca bugufi rero umwami agwanya bibone akagirira imbabazi abicisha bugufi kandi haranditswe ngo nimwicishe bugufi munsi uko kw'Imana kubushobozi kandi nta yindi nzira dusigaranye haba kuvugishwa n'Imana haba ku ntumwa haba wewe cyanke wewe cyanke jewe nta yindi nzira dusigaranye atari guca bugufi imbere y'Imana no gushaka guhabwa inyigisho kugira ngo dushobore kwinjira mu masengesho muri cyo gihe tuzogira ubushyizi bw'amanga ko Imana izo twishura bakundwa ndizera yuko umwami yavuganye natwe kandi ibwina muri twebwe turumva yuko dukeneye kwegera mu gusenga akenshi turumva yuko hari ikintu kidutangira ariko ni giki dutangira nkuko twabisomye muri Yoweli ngo nimukoranire mu nzu y'Uhoraho Imana yanyu muri kumwe n'abaherezi hajya haravuga ngo nimutakambe nimusemerere twebwe ntidushaka guhanura ibyo umuntu numwe nimba ibyo bibwiriza gushika ntarumwe tubujije kuko mwe mu w'Imana arashobora gukora ku buryo aho gutakamba kuvuye mu muntu ubwiwe atabiteguye kandi atabishaka ariko bikava muri we rero tube maso kandi ntihagire ikibere ntambamye umwami wacu ni mu nkundire subire nsome bino bintu murongo 14 muri yobere gice cy'ambere murongo 14 ngo mwabashinga ntahe nimukoranye aba mu gihugu bose maze baze mu ngoro y'Uhoraho Imana yanyu mutakambire Uhoraho murazi yuko niba umuntu abwirizwa gutakamba nuko ibintu biba bikomeye rero igihe rero ibintu birakomeye ntitwibeshe ntitwihende ibintu birakomeye kurusha uko tubyibaza turabye muri rusange reka tureke iri jambo ry'Imana rivugane natwe kubw'ubuntu ndababwiza ukuri abantu Imana ivugana nabo nibajya Imana ifitaniye nabo umugambi nibajya ikeneye guhezagira nibajya bakeneye kubaho nkuko ivyo vyasezeranye bivuga abo Imana dakeneye kugira ikorana nabo ntigira ntanikigira babwira ntanikifuzo kiza muri bo kuko niba Imana yashyize icifuzo muri twebwe nuko yiteguye kugihaza mbega nibyo cyangwa si ibyo mbega ntitwabyumvise nkuko twabivuze Imana ntiyari kwirirwa irashyira inyota mu muntu cyangwa mu gikoko yaba hatariho amazi yo gushobora gukiza guheza iyo nyota ivyo Imana ikora byose muri twebwe ivyo tuyisaba byose ivyo ituma twifuza muri twebwe yarateguriye ibyo dukeneye kugira ngo dushobore kuza kuri yo dushobore kubihabwa. Sauli yarafite ubuzima bwiza nashaka bimere gutyo nyine kubw'ubuntu bw'Imana ntiyari akeneye kurindira igihe kirekire bamurambitse ku ibiganza ubwo nyene byose byavuzwe mu idungane rimwe gusa ngo mwe data Sauli ngo uraza guhumuka kandi uce wuzuzwa mwe muyera yari yaratoranijwe kandi turizera ko natwebwe turi abatoranijwe birashobora gusa naho umengo n'ubwibone imbere ya bamwe ariko turabyizera n'imitima yacu yose kandi kubera ko turi aruko bimeze nicyo gituma umwami yavuganye natwe nicyo gituma yavyuye muri twebwe icifuzo bice majambo yiwe kandi yatumye tugira icyo kintu cyo gushobora gutakamba muri twebwe iyo amasengesho kandi akeneye kutumara iyo nyota yongera duhe kuyibona nkuko tubimusavye izina ryiwe gera rihabwa icubahiro amen. Amashimwe yabo mwami wacu rero duhaguruke kugira ngo dusenge. Data twese uri mu ijuru turagushimiye twese hamwe kuri uno mugoroba kubwari no jambo ry'igiciro kandi gera waduhaye imbere y'amaso yacu nitube twayumvise gusa ahubwo imitima yacu ishobore kubishima ese ico duha mwami tugashobora natwe tukagera ahantu ku buryo twumva yuko twafashwe n'ubushobozi bwa mwemu wawe yera maze dushobore gutakamba mwami mwami nudufashe kugira ngo ibyo bintu bishobore kuba ibintu bizima mu mitima yacu dushobore kugira umubabaro muri twebwe mwami kuko tubona yuko ibintu birakomeye mwami ariko mwami wewe urakomeye cyane mwami kugira ngo ushobore kutuneshereza ibintu byose bikomeye izina ryawe ryera nirishimwe turamuye amaso kuri wewe turaguhimbaza turagushima turashima izina ryawe kuno mugoroba twese hamwe kandi turaguhesheje icyubahiro haleluya mwami urabereye guhabwa amashimwe n'icyubahiro no guhimbazwa mu izina rya Yesu haleluya amen.